bo muri Burundi. Muri Burundi.
Muri Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ho muri Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Numunezero gusubira kwa namwe mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro Humura Burundi gishimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare n'abapolisi b'u Burundi basabwa guhagararira inyungu z'u Burundi babukure mu kaga akamo bategwa n'ishyirahamwe ry'abarundi baba ku migabane yose y'isi. Muri kino kiganiro murakurikira Libera ntibashira kandi arongo iryo shyirahamwe. Abarimyi nabo bicaye bo muri komine Rusaka babuzayo bacira nayo bamira kuri wa gatatu icyayi bari bashoye muri Protem caribwe n'ishyirahamwe rya leta OTB. Abo barimyi bakaba batazi ugiye kubariha icyo cyayi cyabo. Nayo abarundi bagiye gusaba ubuhungiro kamanyora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba abo bagarukira ko bataricwa n'inzara amezi abiri agira kwire atamfashanyo bahabwa n'ishyirahamwe ATER. Mudukurikira kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI canke mwanditse musaba ikiganiro mu Burundi kuri WhatsApp nomero guteranya 49 178 551 ubusa kabiri. Ines Gakiza nije ndiko ndakibashikiriza fashijwe mu buhinga bw'ivyuma na MSTV niyungeko mukanya ido nido. Kongere tubaramutse tubahe nikaze. Amashyirahamwe mpuzamakungu arabandanya gusohora ivyegeranyo vyerekana ko Burundi bugeramiwe n'ubukene. Ishyirahamwe World Vision muri raporo yayo rikaba ritanga imvo zitandatu zituma ibintu vyunyuka mu Burundi. Muri izo World Vision iravugamwo ikibazo c'umwimbo udakwiye, impunzi n'ikiza ca malaria. Ido nido kubiri muri ico cegeranyo na Rachel Kegitsye. Muri cyo cegeranyo mu bibangamiye Burundi ishyirahamwe World Vision rivuga ko bwa mbere ari umwimbu. World Vision ikavuga ko imvura muri rusangi yaguye neza mu kwezi kwa mbere ibyari gutuma umwimbu wa gatatu uba mwiza. World Vision ikavuga ko imiryango ikenye igumana umutima uhagaze kuko umwimbu wayo ari nica n'ikize. Mu gice cy'intara ya Bubanza nka komine Gihanga hoho icegeranyo cya World Vision kivuga ko uruzuba n'udukoko twonona umirima byatumye umwimbu utaba mwiza. Imwe mu miryango ikenye rero muri ico gice World Vision ivuga ko ikeneye ifashanyo yihuta. Ica kabiri mu bibangamiye Burundi World Vision ivuga ko iduga ry'ibiciro naho nyene mu kwezi kwa mbere byari byagabanutse kubera umwimbu wari waduze gato. Ibyo rero ngo bikazogumuko gushika mu kwezi kwa gatanu ahanini kubera ibura ry'amafaranga y'agaciro n'ikoroka ry'agaciro ry'ifaranga ry'u Burundi. Ubwa gatatu World Vision ivuga ku kibazo cy'impunzi gushika kuwa 31 rero uyu mwaka World Vision ikavuga ko impunzi z'abarundi hanze y'igihugu zagera ku 248,096. Abatesheje izabo hagati mu gihugu nabo icegeranyo cya World Vision kivuga ko bangana n'igihumbi n'795,336 bagize ingo 39,174. Ku biteye isi we mu Burundi World Vision iravuga impunzi z'abanyekongomani zigize imitsi zisuka mu Burundi. Ubwa nyuma World Vision ivuga ko ikiza cha malaria kidacureha. World Vision ikavuga ko mu ndwi zitatu za mbere gusa z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibiharuro biva mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu byaharuye inshuro 333,273 n'abantu 139 bahitanywe n'iyo ndwara. imbere ya World Vision igisata cha ONU kijerwe kwegeranya ifashanyo za kimuntu OCHA cyaratangaje kuri uwa mbere kw'ibintu bitera byunyuka mu Burundi ibyo leta y'u Burundi ari kwihakana ikavuga ko ikeneye ifashanyo zo guteza imbere igihugu ataru kugaburira abahanzwe na kigoyi
humura Burundi.
Mugisata kijanye na politike naho inyigisho z'iterabwoba zikwiragizwa n'umugambwe uri ku butegetsi zirabandanya mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahamagarira inzego zirongoye uwo mugambwe mu ntara z'uburengero bw'igihugu kurikanura hamwe no guhasha uwo wese yoza yanka umugambwe wo kwemeza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu nama yabereye mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura wa kabiri ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko.
Iyo nama yakoranye kubisa ho 8 z'umuhinga mu gushika isaha 12 kuri wa 2020 uyu mwaka yabereye mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu mu gisagara cya Bujumbura. Isoko rya RPA mu mugambwe uri ku butegetsi rivuga ko hari hatumiwe abaserukira umugambwe mu ntara zine zo mu burengero bw'igihugu.
Abaserukira umugambwe mu ntara Bujumbura na Bujumbura nabatwara umugambwe CNDD-FDD mu makumi na gatatu izo ntara sasima nabatwara imbonerakure abakashebusa muri iyo nama abatwara umugambwe mu ntara ya Bubanza kuko hari hakeneyeyo umukuru w'igihugu bagabo barongetse intumwa.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaramenyesheje abitavye iyo nama ko ibitigiri by'abiyandikisha ngo baze bitabe kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro byari bizwi mu mugambwe CNDD-FDD yaciye ararikira indongozi kuba amagabo kugira ngo ntihazogire abatora oya.
Cyangwa rero byari bimwe Evariste Ndayishimiye yababwiye ati abiyandikishije twari ababonye kandi iyo umugambwe twari dusanzwe dufite ibiharuro by'abanyamabanga bashobora kuzaza kwisasumisha. Ubwo rero mu gihugu cyose hari intara zisasumishije benshi n'izindi ntara zisasumishije bake no kwa kanura cyane ntara ibyo bizaza nyamwinshi by'abahakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro.
Kugira igikorwa cyorohe Evariste Ndayishimiye yasabye inzego zirongoye umugambwe ku mitumba yose gukorera ku ntonde z'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi zakozwe nabo batware nyene kugira ngo bikunde intumbero CNDD-FDD yihaye ibone kujya mu ngiro.
Kuko yari buteje kuya bonye n'ubwabo batanze intonde z'abatazihumva zisanzwe zihari kandi no ku mitumba izo ntonde basanzwe badufite mu bakorere ko cane igisigaye ni uko intumba y'umugambwe ija mu ngiro atari uko uwunanirwa amanika amaboko abikorera abazikorera.
Bamwe mu bari bitabye iyo nama bakaba bajyanye akangonongono nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga ariko ngo akaba atawararekuriwe gukiriza urutoke ngo agire icyabaza. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD akaba yabasabye gushyira ingufu zikwiye ku mitumba ikigoyagoya kugira ngo ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rize ryemezwe atawusigaye inyuma. Evariste Ndayishimiye akaba yasabye abari aho gutangura icyo gikorwa muri uku kwezi kwa kabiri gutyo ngo kibone kuzorangira mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nk'uko isoko rya RPA muri CNDD-FDD mu ntara z'uburengero bw'igihugu ribandanya ribitumenyesha.
Tukivuga ibijanye n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro inyuma yaryo abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bazoba basigaye ari abakozi b'umuntu umwe n'umuryango wiwe. Ivyo biri mu rwandiko ruri mwakamo watewe n'ishyirahamwe Burundi Solidarité Internationale aho bavuga ko n'ibimenyetso bimwe bimwe bimaze kugaragaza amacakubiri hamwe n'amategeko izo nzego zihabwa tawuzi neza yava. Libera ni bashira kandi arongo iryo shirahamwe ry'abarundi baba ku migabane yose y'isi avuga ko ako kamo bagateye kuko igihugu kiri mu kaga kandi babona ko ibintu bigiye kunyuka.
Burundi Solidarité Internationale yateye akamo abasudani polisi kubera igihugu kiri mu kaga kandi bigiye kunyuka kubera nkuru nziza n'abiwe bagomba guhindura ibwirizwa nshingiro kugira bagume ku butegetsi ubuzima bwabo bwose. Ikintu cyatumye dutera akamo abasudani polisi ni ukubera imvugo z'abategetsi bamwe bamwe bahamagarira abarundi bamwe bamwe kugirira nabi bagenzi babo mbere no kubica bakabica kubera badashyigikiye ibyo byo guhindura ibwirizwa nshingiro. Ikintu twagomba kwibutsa abasudani polisi ntibibagire yuko igisoda cuno munsi ni igipolisi cubatswe cisunze accord arusha na constitution yo mu 2025 ica kabiri twagoma kuyibutsa nuko ihindurwa y'ibirizwa shingiro rizotuma amahoro n'umutekano mu Burundi bihungabana ihindurwa y'ibirizwa shingiro rikabarije kugira abasudana polisi abakozi mu Faransa bita serviteur b'umuntu umwe n'umuryango wiwe canke n'umugambwe umwe kindi twagoma kwibutsa abasudana polisi nuko mu Burundi no munsi hari commandement parallèle mu gisoda bikaba habaye macakubiri ibyo no kwita bari bashinzwe kurongora indongozi z'igisoda n'izo commandement parallèle arizo zitumwa arizo zikora ibyo abashinzwe kurongora igisoda bakoze nitwo kwibagira kwibutsa amakuru d'etat y'umuyumbi 2006 n'ibihumbi 2007 yagizwe kugira abadivize gisoda aho macakubiri kwibagira yuko hariho abategetsi aho barongoye igihugu batotejwe bazira ubusa ibyo bikaba byakozwe n'abashinzwe amahoro n'umutekano mu Burundi tukokibutsa n'ubwicanyi bwabaye muyinga bwakozwe n'abasoda bamwe bamwe na polisi ahantu batanga karorero ku mukoloneli yitwa Vitare bangira inama yari yanahunze uno munsi twumvise ko agarutse mu Burundi atigeze akurikiranwa
Burundi Solidarité Internationale isaba abasirikare n'abapolisi b'u Burundi guhagararira inyungu z'igihugu n'abarundi kugira bagarukana amahoro mu Burundi nk'uko babikoze mu makungu mu gihugu cha Somalia Centrafrica n'ahandi n'ubunyene Libera ntibashira kandi
kindi kitangaje kandi kibabaje ni ingene abashita n'abapolisi bashobora guhagarikwa n'imbonera kure bagakubitwa bakononera ubuzima byose kubera ubutegetsi bubi bwa Nkurunziza nitwo kwibagira amahera arenga amajana y'amadolari bakura ku mushahara umusoda wese ari muri Somalia cyangwa muri Centrafrique aya kaja mu mifuko y'abantu bamwe bamwe cyangwa agakoreshwa mu buryo butari bwo kindi ingene hashitsweho amabrigade twa kwita privilegie aho kubaronka ibyangombwa byose ariko bamwe bamwe n'abasoda bararubunda ikindi tukwibutsa abasoda na polisi nuko kwibaza icyo bazoba ejo umunsi hagiyeho iryo bwirizwa nshingiro rishasha riha uburenganzira Nkurunziza n'umuryango wiwe kucura bufuni n'abahora barundi mwibaze ingene bizogenda amaze kuronka ubutegetsi bwose kubera ibyo byose rero n'ibindi tumvise binagaruka ko Burundi Solidarité Internationale nicyo gituma yateye akamo abasoda na polisi kugira bahanure kugira bakebure ejo ibintu byononekaye nibaze bagira ngo ntabahanuye ikintu tubasaba ica mbere ni uko kugira urunani bagafatana mu nda kuko batse kuba urunani rukomeye w'intamenwa iyo bacemwe imikwi ikintu basaba ni uko ushira imbere ineza abarundi bose n'ineza igihugu akaba akarorero mu gukingira igihugu agashira ubushobozi bwabo imbere bagakingira amahoro n'umutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi atawandye bangura atabatacaguye bakarengera by'amacakubiri baba basoda cyangwa abapolisi na cyane cyane rero bakagaruka amahoro n'umutekano mu Burundi nkuko bayikoze muri Somali no muri Centrafrique cyangwa ahandi kibaza yuko akamo kazobashikira kandi kabazokabafata nkama
nayo ugukoresha abanyeshure imyimenyerezo ya gisirikare n'ukubategeka gukora irondo uretse ko bibaruhisha bigatuma badakurikira neza mu ishuri n'ukubigisha umutima w'ubukoko bivugwa na Elaline Ibizi umwigisha akongera akaba akurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi
birasuma umwana akura nabi akurana umutima w'ubukoko kuko kwigisha ibya gisirikare ni iby'abantu bakuze babanje kwiga igituma babikora ingaruka mbi zabyo n'ingene babyifatamo kugira ngo bazofate ingingo imurikiwe n'ubwenge urumva rero baba bariko birikira abo bana baba bariko barikira gukura kwabo mu bwenge no mu nguvu baba bariko barikira n'igihugu kuko abana bakura ari abantu bazi kuba bari kurwana kandi batararonka imyaka y'igitandukanye isatu n'urugero icyo ni icya mbere icya kabiri ni ku mashuri yabo n'umwana ategeze kujya kwigira ibya gisirikare akajya ku irondo uyumvire icyo ari cyo inguvu z'umwana amasaha umwana ategeze kuryama ntuze ngo bye muri ibyo bintu bukemera se ngo bye mu ishuri ikindi nacyo amasaha yo gukingirwa kuko muri uwo mwanya aba ari muhira umuryango w'umukingiye ariko bari kumwe n'abandi bantu bakuze basanganye imyaka kandi batiteguriye kuregwa ashobora no kuhigira ubunyamaswa umwana bariko baramwishyira akazuba
kubagirira iyo myimenyerezo nayo mu bibanza by'amashure ngo barenga amategeko y'indero mu Burundi uhereye ku bavyeyi ubwabo gushika ku mushikiranganje w'indero bose bari bakwiye gukingira ibyo bibanza n'ubunyene Elali Nibizi
ikiwanzo kishure kibazo giheza giriwe ibyo ne bishure aho kwishure na ukwigira ishure na ukuri n'imimerezo ya so n'imimerezo yo mwishure na ukurerera kire gibirizwa rero yuko abo bantu baza gukuri n'imimerezo aho kwishure ni wasore mu masambi ni wasore ku n'imimerezo no ibyiriganisho bitari bikogwa bitigeze gukorera urumva rero usaba yuko umushikiranganje w'inde abajeje intwaro bazi ko bafite ikibanza mu gutunganya ishuri amakomite nshingwashuri atari cyo badakingira abana babo bakongera ntibakingire ikibanza cy'ishuri
Elali Nibizi akaba bishikirije inyuma yaho abanyeshuri bose guhera ku bafite imyaka 12 n'irenga bo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo bategekwa kurara irondo no kugira imyemerezo ya gisirikare utavyitavye agatangishwa amande ari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 15 by'amafaranga y'amarundi nayo mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo naho imyemenyerezo ya gisirikare ikabikoregwa ku kibuga c'ishure shingiro ya Rukana ya mbere Uburundi ngo ni kimwe mu bihugu vya Afrika birangwamwo ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu harimo ivyaha bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu biri mu cegeranyo casohowe kuri wa kane ishamwe mpuzamakungu rihane agateka kazi na muntu Amnesty International muri ico cegeranyo c'umwaka w'2017 Amnesty International yagarutse ku nguvu zirengeje zakoreshejwe n'abareta mwamwe ya Afrika mu kugwanya imyerekano y'abanyagihugu babo muri ayo mareta harimwo leta y'u Burundi Josiane Muzaneza
Muri ico cegeranyo ishiramwe Amnesty International rivuga ko mu bihugu birenga 200 byo ku isi abantu batwe uburenganzira bwo kugira imyerekano mu mutekano kandi ko mu kugira ivyo bihugu bishike kuri iyo ntumbero abategetsi bashizeho amategeko y'uguhasha abakora iyo myerekano hamwe n'ayandi mabwirizwa nk'uko ico cegeranyo kibandanya kibivuga ikoreshwa ry'inguvu be n'uburyo burenze urugero mu gushwiragiza abanyagihugu vyatumye haba bafatwa bagatabwa mu mvuto mu gihe abandi bishwe canke barakomereka bikomeye mu Burundi nk'uko ico cegeranyo kibandanya kibivuga ngo izo nditizi ziracibonekeza cane aho muri kino gihe bisigaye binagoye gutunganya amanama kubera ko abanyagihugu batagifise umwidegenzi ukwiye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo muri ico gihe nk'uko tubisoma muri ico cegeranyo mukuzivyo uwo wese atavuga rumwe n'ubutegetsi hakoreshwa inzego z'umutekano haba mu kunyuruza abantu kubagandagura kubaburezi gufa be n'ayandi baba batandukanye hadasizwe inyuma gupfungira abantu busa ico cegeranyo kandi kimenyesha ko twigoro twagiye turakogwa na karere mu gutorera inyishu indiyane zadutse kuva mu 2015 aho Petero Nkurunziza yihagira ikiringo gira gatatu ku nguvu kwabaye imfa gusa ibyagiye kunyogwa nuko inama shikiranganji yemeje mu kwa 10/2017 kwibwirizwa shingiro ryohindurwa kugira bikunde ko nibiburi buri Petero Nkurunziza asubira kwitoreza ibindi biringo bibiri by'imyaka indwi Ico cegeranyo cagarutse kandi kubiziga vyirirwa biratogwa hirya no hino harimo no mu gisagara ca Bujumbura ubwicanyi bukogwa n'ugwaruka rw'imbonera kureza umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD muri kino gihe ruguma rugirishwa imyimenyerezo ya gisirikare nk'uko biri muri ico cegeranyo kandi inyuruzwa ry'abantu ryarabandanije kuvugwa mu mwaka w'2017 ibiza byiyongera mu vyabaye mu myaka ya 2015 na 2016 gushika ubu ubutungane bw'u Burundi ataco buravuga ko co kimwe n'ihohoterwa rya kiremwa muntu harimwo ugufata ku nguvu abakenyezi n'ayandi baba batandukanye bikogwa n'abajejwe umutekano na cane cane abakozi b'iperereza Naye abakoregwa yo mabi bakaba bahogwa kutavuga rumwe n'ubutegetsi kubera izo byose nk'uko ico cegeranyo kibanda yakibishikiriza abarundi bahunga igihugu babandanije kwiyongera ubu bakaba babihuma 400 kuva izo ndyane zitanguye muri abo bahunze igihugu nk'uko Amnesty International ribivuga harimo abamenyesha makuru barenga 100 abanyepolitike batavuga rumwe na leta abari mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu bagiye barahigwa buhongo kuva muri ndamukize 2015 mu guheraheza Amnesty International yamagarira abategetsi b'u Burundi kwikubita agashi bakibuka ibanga bajejwe ryo gukingira abanyagihugu no gutorera umuti ingorane bafise aho kwama bakoresha igikenye be na gatotezo
Humura Burundi
ikiganiro muri Burundi kirabandanya dutandukira ubunaho igisata kijanye n'intwaro ibereye na nayo babwiye mu ntango imyidogo ni myinshi mu barimye bicayo muri commune Rusaka intara ya Mwaro bamenyesha ko icayi bari bashoye kuri uwa gatatu mu ishamwe Protem cibwe ni ishamwe rya leta Otebe bikozwe n'abatwari yo commune ya Rusaka abo barimye bakavuga ko ubu batazi uzoba ari amafaranga y'icayi bari bashoye Nadege irakoze arabitubwira
Iyo myidogo y'abarimye bicayo muri commune Rusaka yatanguye ku mugoroba wa kuri wa gatatu aho imodoka yishira mu Potem yari iranguye icayi barimye yahagarikwa ku itegeko ry'abarongoye yo commune
ku mugoroba imodoka yari muri Potem yaraje gusoroma icayi nkuko byahora byama nyuma commune yo bisaba ko zirayo byumvise ko abanyagihugu bashoye icayi bakabagenda barasubira bagatanga kwihangana icayi gikebuka hanyuma abanyagihugu kubera bari basabwe babonye imbonera kureti igiye guteza imodokari iri kubashoye icayi bakabarakara ariko izo mbonera kureti ikabiriruka nkaka umurwa mukuru wa commune Rusaka ku masanganzira nyuma imodokari yo muri Proteme se igishyikira ku kiriko ikirirwa yugarira aho nyene
nk'uko abanyagihugu babivuga mu masaha y'ijoro umusantere wa commune Rusaka yaciye atanga itegeko ko ico cayi cari mu modoka y'ishirahamwe Protem gipakururwa kigahabwa imodoka y'ishirahamwe OTB Ubu rero abo barinyi bicayi bakavuga ko bibwe kuko batazi uwo bagiye kwishyuza amafaranga yabo
Icyayi twashoye cyo dushoreye muri Potem kitagifatwa ikipe na se ariko turinjira nyine kidozi kubera abasoze yoyo yamagawe na komine nawe tuzore bita komine urumva dufite ibibazo byinshi n'ukuri bitubakiye kandi bitubakiye ababaye
abo barimye bicayi basaba abatwara komine Rusaka kubatunganiriza kandi bakubahiriza agateka kabo ko gushora ibyimburwa byabo kuwo wifuza atagahato kagiyemwo kuko ishirahamwe Protem ribariha neza gusuma ishirahamwe OTB RPA twaronde Bernardine Nduwimana musitanteri wa komine Rusaka tumaze kumwidondora yaciye aducira ku murongo wa telefone
Muri ico gisata nyene c'intwaro ibereye icuka n'ikibi hagati y'abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe indimo mu ntara ya Gitega no muri commune ya Giheta amakuru ava hi Gitega avuga ko abo bayobozi basubiranyemwo kubera ikena ry'umwavu kizungu rimaze iminsi gibonekeza muri iyo ntara na cane cane muri commune Giheta abarimyi bo muri Giheta bo basaba ko izo nzego zokumvikana kugira uwo mwavu uboneke ngo narijya bariko baracegwa mu irima ry'impenshi ido nido na Innocent Valentin singira nkabo
Icyo cyuka kitifashe neza hagati ya musitanire wa commune Giheta umufundi w'indimo wa commune umuyobozi mu ntara w'uburimyi n'ubworozi hamwe na buramatari w'intara ya Gitega cyatangiye kubonekera ku isakwa ririko riraba muri commune Giheta mu mabutike atandukanye barondera habitse canke hadandarizwa umwavu w'ikizungu engrais chimique isoko rya RPA muri commune Giheta ritumenyesha yuko ikena ry'umwavu w'ikizungu muri iyo commune ryo barituruka kukungene ico gisata gitunganijwe nabi kubajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara bamwe mu barimyi bo muri commune Giheta bibaza ko ho babayemo ubunyonyezi
abategetsi batandukanye rero bacha cana cana kugira bakurikirane barabe ko atabusuma buri kubarabamo ico gituma rero mwene aca byinjiramo kuramatari nuko Giheta wa DPA bene agronome bo bumvane iri mu mirimo yabo irunda harabaho rero no gusaka mu mabutiki yabakomeza
umufundi w'indimo muri commune Giheta Nyabenda Joseph tumubajije ico kibazo yaciye aturungika kubaza ku rwego rw'intara
oya amase muri soke ayaje barayatanga gusa nuko mwiyeka muri soke Gitega cyari nimubaze ni miyeforome muri soke sandrale Gitega nimubaze umudamu yitwa Suzana ingorane ni mutu barize iyo muri sandrale
abanyagihugu bo mu gisagara cya Gitega bamenyesha yuko bamaze iminsi babona ikamyo iza mu ijoro gupakira umwavu w'ikizungu iwukura mu bubiko buri iruhande y'inyubako za kaminuza y'ubuvuzi mu gihe dufise amakuru ava i Gitega avuga ko abo bayobozi basubiranyemo kubera ikena ry'umwavu w'ikizungu rimaze iminsi gibonekeza muri iyo ntara na cyane cyane muri commune Giheta tumubajije buramatari w'intara ya Gitega Manirambo na Venda ya tuishu yati
mwenye shamakuru wa hee
ndi mwenye shamakuru wa muri RPA
RPA ilafisi urenga wangu lagu ukura wajia uwe na wadu nate mbawadira kwezi
alakoze Innocent Valentin singira nkabo tugireko n'igisata cy'ubutungane umukuru wa sentare subira mu imanza ya Gitega hamwe n'umucamanza wo muri yo sentare baraye binjijwe ibohorera ukuru rya mimba bahogwa kweza umuntu yagirizwa kwiba imifuko y'isima y'ukubaka ikibuga cy'umupira kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi ni inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye
abo baraye bahagariswe ni Nimirange Zatoma umukuru wa sentare subira mu imanza ya Gitega hamwe na Habiyambere Prime umucamanza muri yo sentare bahagariswe kuri uyu wa gatatu ku mutahe w'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika abanyagihugu wa Gitega bakavuga ko boba bazize kurekura umudandaza yoba yarivye imifuko 10 y'isima yari igenewe kubakisha ikibuga cy'umupira cy'Ikaruzi yo mifuko 10 ivugwa ni yabuze mu mifuko ijana uwo mudandaza nyene yari yatanze nk'intererano
Saitaros, bari barafunze, yagirizwa ngo yinjire ku isima ya Perezida. Uwo mukomeresa rero yari yaterereye sansake Perezida. Baca bamwagiriza ko ari we yagarutse ngo yibamwo imifuko cumi, bacamufungiriye imifuko cumi. Bagira rero ngo bararara babona nta kimwagira, barabona ko ari byo bamubeshyeye ngo baca baramufungura.
Umukuru wa sentare isubira mu imanza ya Gitega yahagarishije igihe yari ku mirimo yiwe ya misi yose, nayo uwo mucamanza w'iyo sentare nawe yahagarishije mu gihe yari mu gisagara cha Bujumbura.
Urakoze na wewe Emmanuel Ndayishimiye umuforomo wo kubitaro bikuru byo mu Rutovu mu ntara ya Bururi yarafatanye itonga ku munsi wa kabiri w'inondwi yivye imiti. Amakuru dukesha bamwe mu bo bakorana avuga ko uwo muforoma Didas Ndayizamba yarasanganywe ingeso y'ukwaka abagwayi bari mu bitaro imiti bandikiwe ababwira ko bahawe irenze amaze kuyegeranya ikagwira nk'uko ayo makuru abivuga ngo yacaje kuyigurisha. Ayo makuru nyene amenyesha ko mu byo Didas Ndayizamba yafatanywe n'umuyobozi w'ibitaro mu isakwa ryakozwe hifashishijwe igipolisi harimo amaserumu, amakatater n'ibindi bikoresho byo kwa muganga. Kubw'iryo soko ryacu nyene mu buyobozi bw'ibitaro bikuru byo mu Rutovu baremeza ayo makuru bakavuga ko dosiye y'uwo muforoma Didas Ndayizamba yafatanywe itonga ijiri mu minwe y'inyamira mabi. Mu gisata c'amagara y'abantu nyene umuyobozi w'ikigo gikurikirana abafisi ingwara zo mu mutwe CNPK aragiriza abakozi batanguye guhagarika akazi kuva kuri uwa gatatu ko badashaka kumva ibyo umukoresha wabo yababwiye. Furera Manirakiza Hippolyte amenyesha ko yabasavye kusubira ku mirimo hama bakarondera umuhinga hari uruturusho baheraniwe bafatiye ku buryo ico kigo gifitse. Furera Hippolyte Manirakiza
yego ko ndabibona ntibariko baca mu nzira yukubaka kuko iyo bariko baca mu nzira yukubaka twababwiye tutirindira umuhinga wacu arabe icyo yora akoresha ubuhinga arabe mu buryo dufise abanza harura arabe n'ibyo tuzokoresha muri uyu mwaka byose bijanye n'amafaranga ahita mu minsi ibiri aduhe novuga icyegeranyo turabe tuce tujya hamwe turabe icyo mushaka kuronka nk'uko karusha base bati twebwe tuzova hariya hanze hari uko bibonetse ugomba rero cyabigora ibi bintu bikogumye atacha gukora mu noto umwe ibintu by'amafaranga si bintu erega bazi uko amafaranga byo gukoka cyaharura nababwiye nti siko bigenda n'utwara ikigo nk'iki nshaka kubyuka ngo ndaharuye ho hariho nabahinga babikora rero abahinga batari duhano uwo twita mu agenzwe ibigega ngo biharure bada yuko gasha bitugora.
Bimwe mu byabo bakozi bahurikiye muri sendikasi na pa baho mu kigo CNPK basaba n'uturusho dufatiye ku kwitanga baheraniwe kuva muri gitugutu umwaka wa 2016 abo bakozi bazohagarika imirimo gushika kuri uyu wa gatanu. Inkuru ya nyuma ya kino kiganiro amezi abirararumanye impunzi z'abarundi bahungiye Kamanyola muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataronswe imfungurwa n'ishyirahamwe ya CR Kandundura n'amazi ntibakiyaronswa nk'uko byahora. Muri kino gihe abo barundi bakaba basaba bagira neza kubagarukira ko kuko ngo bari mu buzima butoroshe bahanzwe na Kigoyi. Ido Nido na Marie-Ange Irakoze. Izo mpunzi z'abarundi zivuga ko kuvaho ishirahamwe rijejwe impunzi HCR rihagarikiye kubagaburira imiryango yabo yugarijwe n'inzara. Izo mpunzi zikavuga ko n'amazi basigaye bayaronka rimwe mu minsi itatu.
Urafumye janje gushika ubu nta muntu n'uwitse dufungura n'ubu. Ibahora bamaze yonyene ariko ubu harake iminsi ya kamitaji kuva mu ndwira amazi yagumye aboneka nka rimwe ku minsi itatu. Tumewe nabi dusaba yuko niba ko bashyiho umugira neza ku isi ko yo tugarukira yagoye kuvuga ko abantu babayeho nabi cyane hare aronka nk'umuntu amugira nk'icyo kifu ugasanga mugiye muri imiryango ibiri abantu ugasanga usa nk'ufa abantu baho nyine ari ibintu byose
katuyaje. Iruhande y'izo ngorane zibugarije izo mpunzi zivuga ko zihagaritswe umutima nuko mu nama iheruka kuba vuba babwiwe yuko bazosubizwa i Kamanyola bagatinyira umutekano wabo.
Kugusubira mu Kamanyola kubera ko abakije niho bakiri noneho ngo hiyongeye ko imisoresore ngo y'imbonerakure kenani bitanga izigoba n'abanyekongo bo mu Kamanyola kandi kubera nta bucamanza buri gihe bukora ngo tubone yuko abarishe hari ikintu cyabakozwe ko n'ubundi tuba dufitiye musogeje abanzi bacu abari basanzwe baratwize hari n'ubu bakigegenza.
Izo mpunzi zikaba zababa 2,779 bagize imiryango irenga 1,000 bakavuga ko HCR yabahaye amahema 600 gusa batakamba basaba ko hogira umunyakigongwe abaseruka ko. Urakenuye na wewe Marie Ange irakoze ni no kuri yo nkuru yawe dusozereye ko ikiganiro mu Burundi cyo kuwa 2022 uhuma 2018 mwakoze ko mwaduteze yompi ibihe byiza ahiwanyu. Chari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public African
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.